iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika. Kuri internet mudusangiye kuri w'eshatu radio yacu via kadomu.com. Ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanyije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hatangijwe gahunda yo gukingira indwara y'isero.
Byabaye akahomera buno. Baza bafata umubirizi. Baza bagira umufuke bakafata umubirizi. Bakafata igyasi by'amapera, igyasi bindimu bakabiteka. Bakafukiza umwana utambukije imyaka 5.
Uyu ni umwe mu babyeyi bitabiye gahunda yo gukingiza abana mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Fulgence Kayishema ukekwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 yatawe muri yombi ejo ku wa gatatu muri Afurika y'Epfo. Naho Ukraine iratangaza ko yarashe indege z'intambara zitagira umupilote zigera kuri 36 z'Uburusiya. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Amakuru yo hirya no hino tuyahere kuri Fulgence Kayishema ukekwaho ibyaha bya jenoside yabaye mu Rwanda mwaka w'1994 watawe muri yombi ejo ku wa gatatu muri Afurika y'Epfo. Inkuru irambuye tuyibaze Eugene Mukankusi.
Urwego rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga IRMCT ni rwo rwabitangaje kuri uyu wa kane. Uru rwego ruvuga ko Kayishema yayoboye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi bagera mu 200,000 bari bahungiye muri Kiliziya Gatolika ya Nyange mu gihe cya jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Umushinjacyaha w'uru rwego Serge Bramert yagize ati: Fulgence Kayishema yihishe ubutabera imyaka irenga 25. Ifatwa rye ryerekana ko noneho agiye kugezwa mu butabera ku byaha bimuvugwaho. Uyu Kayishema ni umwe mu bantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyiriyeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari ku muntu uzatanga amakuru yatuma afatwa. Mu 2001 urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwatangaje ibyaha rumurega bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu ku bwicanyi n'ibindi byaha by'urugomo byakorewe mu cyahoze ari Perefegitura ya Kibuye. Bamet yavuze ko iperereza ryatumye atabwa muri yombi ryambukiranyije ibihugu ku mugabane wa Afurika no hanze yawo, kandi ko ryabashije gukorwa binyuze mu nkunga n'ubufatanye by'abayobozi ba Afurika y'Epfo. Urukiko rwashyiriweho u Rwanda rwari rufite icyicaro cyarwo muri Tanzania rwarangije imanza zarwo mu mwaka 2008. Nyuma hagiyeho urwego rwashyiriweho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga IRMCT kugira ngo rwuzuze imirimo yasigaye. Urukiko rwashyikirije u Rwanda urubanza rwa Kayishema mu 2007 nyuma y'uko igihugu gikuyeho igihano cy'urupfu.
Ukraine iratangaza ko yarashe indege z'intambara zitagira abapilote zigera kuri 36 z'Uburusiya. Diane Nini nazwe.
Umushikiranganje ajeje kwivuna basi muri Ukraine yavuze ko drone igisirikare cha Ukraine carashe zishobora kuba zari zifise intumbero yo gutera inyubakwa nkora mutima z'ico gihugu zirimo iza gisirikare. Ukraine yemeza ko izo drone 36 zose yarashe zakorewe muri Irani, kandi Uburusiya bwahora buzifashisha mu kugaba ibitero cane cane mu burengero bwa Ukraine. President w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yashimiye ingabo ziwe avuga ko zashoboye kwivuna ico yise umwasi 100%, agira ati ijoro ryaheze ntiryari ryoroshe. Hagati aho umurwi w'abacangero w'Abarusiya Wagner wavuze ko uku kwezi kwa gatanu kuzohera wamaze gutahukana abagwanyi bawo bari kurwanira mu gisagara ca Bakhmut co muri Ukraine. Uwutwara uwo murwi w'abacangero w'Abarusiya yavuze ko bazoca basubirizwa n'ingabo z'Uburusiya. Abarwanyi ba Wagner baguye muri ico gisagara ca Bakhmut bakaba bagera ku 20,000 nk'uko uwutwara uwo murwi abandanya kubivuga.
Ubuyapani umugabo witwaje imbunda yisha abantu 3 barimo n'abapolisi 2 mu ntara ya Nagano iri hagati mu gihugu. Uyu mugabo kandi yarafite n'icyuma yihishe mu maso he. Fidel Niyongabo.
Nigitero chabereye muntara ya Nagano ili hagati mguku chubu ya pani mbele ya acho. Mupolisi tangaje kumundu yihishije mumaso yitwa jingoho ni mbugita. Yari yi ugaraniye munyuba kwa mngisagara cha Nagano. Inyuma yuko ate ya bantu watari musi ya bane hawa polisi wanyaruki ya habere cho gitero. Umwe mubabo nyivyabaye yabwiye televizyon ya leta NHK. Kumufaso numwe yaguye hasi mugihe yariko akurikiranwa n'uwike kwa mgitero chokubi wakane. Munyuma yaho ya musogose ni mbugita ararasa abapolisi babiri mu gihe bari bashitse ahabereye igitero. Igipolisi cyatangaje ko batatu mu bakomeretse bajanywe mu bitaro byo hafi yaho, harimo umupfasoni yatangajwe ko yitabye Imana mu nyuma yaho. Ubuyapani ni kimwe mu bihugu bifise urugero ruri hasi cyane ku isi rw'ubwicanyi buba hakoreshejwe inkoho. Ico gihugu cashize amategeko akomeye cyane ku bijanye no gutunga inkoho ku banyagihugu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi wa 3 radio yacu viwe ya kadomo.com mudusange yo mukurikire amakuru uko turimo tuyabagezaho naho kuri Facebook, Twitter, Instagram na YouTube turi kuri @viwe radio yacu. Mukanya turaje mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Biyaga bigari duhere muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hatangijwe gahunda yo gukingira indwara y'iseru. Abashinzwe ubuzima muri iki gihugu baravuga ko yibasiye abana benshi. Inkuru y'umunyamakuru wa Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira.
Iyi gahunda yo gukingira abana indwara y'iseru bari hagati y'amezi atandatu kugeza ku myaka itanu iri kubera mu turere tw'ubuzima twose tugize intara ya Kivu y'Epfo. Mu mujyi wa Uvira iyo gahunda yatangira uhitwa Murongwe, aho yari yitabiriwe n'abashinzwe ubuzima, amashami y'umuryango w'abibumbye arimo UNICEF yita ku bana nawe mese yita ku buzima ndetse n'inzego za leta. Abel Muleja n'umwe mu bagenzuzi bo muri gahunda y'igihugu ishinzwe inkingo muri Congo avuga yuko indwara y'iseru ihangayikishije igihugu kuko abana benshi bayigwara. Ndababwira ko isera ari indwara mbi cyane. Ubu mbabwira ndababwira ko mu ntara ya Toko ahitwa Bosoko hari abana 15 bitwa n'indwara y'iseru buri munsi. Urumva ko ari mbi kuruta intambara tugenda duhura nazo. Ku rwego rw'intara ya Kivu y'Epfo, umuganga Jean-Claude Bahizire ushinzwe itumanaho muri serivisi y'ubuzima avuga yuko kuva mwaka w'2022 abantu 163,113 banduye indwara y'iseru. Mu ntangiriro z'uyu mwaka hamaze gupfa abana 73. Ubuyobozi bw'ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo bugaragaza yuko mu cumweru gishize abantu 874 barwaye indwara y'iseru mu gihugu hose hapa abantu 15. Akarere k'ubuzima ka Fizi niko kavuga mu indwara y'iseru kurusha utundi. Abantu 382 barayigwaye, 5 muri bo bitaba Imana. Umuyobozi w'umujyi wa Uvira Kiza Mwatu avuga ko muri Uvira abana barenga 400 ari bo bazahabwa ugo rukingo rw'iseru.
Bao tumewalenga leo ili waweze kupata
abarebwa n'uru rukingo bagera ku 400,900 bari hagati y'amezi atandatu kugeza ku mezi 59. Ndasaba abantu baraha murongo kubwira abantu bose baraha abakorera abantu batandukanye barimo abashefu b'amakaritie kubwira abantu gukingira indwara y'iseru.
Chef de quartier mutangazie watu.
Bamwe mu babyeyi bari bitabiriye gahunda yo gutangiza gahunda gukingira abana iseru bavuga yuko mbere y'inkingo
byabaye akahomera buno baza bafata umubirizi, baza bagira umufuke bakafata umubirizi, bakafata ibyasi by'amapera, ibyasi bindimu bakabiteka bakafukiza umwana utambukije imyaka itanu. Arakini ibisebe byatangiye kuboneka baza bafata amaganga y'inka ya yandi aracyari uyu muriro inka iracyanyara ubwo nyene bakama buhagira umwana ya maganga y'inka ni umuti uza wotsa ibisebe naniko bituma baza bakoresha. Arakini ku mwana mutoya baza bakoresha bakamwinamisha umubirizi.
Usibye iyi ntara igahunda yatangiyemo gukingira abana iseru iteganyijwe no mu ntara za Kivu ya ruguru, Chopo ndetse no mu mujyi wa Kinshasa nkuko bitangazwa n'abashinzwe ubuzima mu ntara ya Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
Icyemezo cyo guhagarika kuroba mu kiyaga Tanganyika ku ruhande rw'u Burundi ntikiratangira kubahirizwa. ibihugu bisangiye icyo kiyaga byari byumvikanye ko bigiye guhagarika ibikorwa byo kuroba muri icyo kiyaga mu gihe cy'amezi atatu kuva tariki 15 z'uku kwezi. Inkuru y'ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, turegezweho na Thierry Ndayishimiye.
Cyatwasana ko gutegura nyene bakabizirikana mu mezi atatu bazoba bakora ibindi bikorwa akunda gafi nabo nyene bobizirikana ko mu mezi atatu inyuma yayo bazogafungura batarinze kwiruka cyane kandi kazobangira ngo kari ku rugero rushimishije.
Ubu ni umuyobozi mukuru Deo Nduwayezu, hasigaye ukwezi kumwe gusa imbere y'uko iyo ngingo ija mu ngiro. Hari nyuma y'inama yahuje abaseruka u Burundi, Tanzania, Congo iharanira intwaro rusange na Zambia. Bakaba bari bahuriye Kigoma bigukugene iyo ngingo yoja mu ngiro muri ibyo bihugu byose. Ico gihe abarovyi bari mu mubabaro.
Tugiye guhinduka kuri je ubwa mbere ni ukupfa kuko niho hano nari ntegeme.
Je dubise barovyi 96 sinzi atabazobaho gute kuko reba tuzwe ico kirovyi abana babo bahiga kubera ico kirovyi.
Rero isano umunota imiryango natwe dukora ako kazi atwimva ati tugiye kubaho gute duhungirehe nibibazo gusa.
Nyakuba mushikira ndanji wa mbere n'umukuru w'igihugu ibahagarika iyo ngingo kuko nizobirwa twadumuriza bazokoze
gushika kuri wa 23 rusama. Abarobyi bagumye barangura imirimo yabo ukuri kwamye. Iyo bagiye kuroba baraja ku gituro c'igisirikare kijejwe umutekano wo mu mazi, bakabasuzuma bakabaha n'ikiranga umurobyi, hanyuma barinjira mu kiyaga bakaroba bakagaruka nk'uko byahora. Uwo murobyi Clovis Niyonsaba biramutangaza.
Mu ncamake biraba gora abo tubaza bose nta muco mwiza baduha, ibintu byose tubibona nk'umengo ntibitahurise mu ncamake. Kuko urabona baratubwita iki 15 ko atavyo kuroba kandi mugana natangaye kubona abantu binje mu mazi bakaroba.
Kubwo murovyi ikibazo suko amafi yagabanutse mu kiyaga byotuma batugara amezi atatu. Igituma amafi ataboneka ku bwishi ni kumvo z'ubuhinga bwo kuroba, atanga karorero kamatara bakoresha.
Nimba babona ifi ko zabaye nkeya nuko bagizanye ubundi burovyi butajyanye n'ubwo bwatuma ifi ziboneka. Aya matara yera amatara yo kwica imboga kuko aya matara yera ni nk'uko twafata inyenyeri ziri hejuru mu bicu, imboga ziri mu mazi zirabona inyenyeri. Umva najya amatara ni nk'inyenyeri, mbwa ari nk'ajya amatara ya kerajya y'umucanwa wancuru, imboga nayo biri ku metero ijana iraduga tsicu giniko kiraka nk'umuriro hejuru ni gice.
Uyu mugendi wiwe Yohani Kabura ati naho zoba nyinshi urashobora kuzibura.
Ifi zigombye zirikata zonyene canke zigombye zikata zonyene nta muhinga w'ifi ariho.
Clovis ati uravye ibifungurwa ukugene bizimbye leta yari kubanza ikaganira n'abarobyi.
Nubu nko mu isoko nta nibihage bigihari kwacu twivira none nkatwe yo tumenye guteka ibiharage gusuma ibiharage bizuca bigenda gute ko imboga zizoba zitagihari. Umva biraducanga cyo gituma iki kintu cyo si kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo hejuru, ahubwo ni kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo munsi kugira babaye cyumviro.
Toyi Gabriel aserukira runani rw'abarovyi mu Burundi, we yibaza ko leta yumvise akamo babateye hanyuma barahagarika iyo ngingo.
Nko ku ruhande rwa leta nago nyine tukanyisaba ko nko kubabigenzeza bakumva kamo batwara abateye ko twaravuze tutumugami naho ari mwiza twase kuwukurikiza, ariko kandi twayumva hari handi uwo mugambi batawushize mu ngiro bakidohora muri ayo masezerano ko natwe mwodurose uburenganzira tukabandanya imirimo yacu ya misi yose, kandi turayishimira cyane turayikengurukira ko turabona yuko by'ukuri twabandanije imirimo kandi yatankomanzi.
Uwaserukira urunani rw'amashirahamwe y'abarovyi mu Burundi asaba ko hoba kuganira hagati y'abarovyi n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburovyi,
kandi tugasaba yuko mu gihe nk'ibyo bibaye ko ubwami na mbere ko tamwa twagishwa amanama tugaterera ibyiyumviro. Hanyuma ni muri ibyo byiyumviro rero twa dutereye leta nayo yoheza igakorera ko hanyuma igaduha intumbero y'ukuntu twoheza tugakora uyu mwuga wacu mu buryo uduteza imbere.
N'ingingo zerekeza iyo ngingo zari zikwiye gufatwa,
hanyuma kandi hakigwa n'izindi ngingo mperekeza iryo tegeko rimwe mu mezi atatu. Abarovyi baba bari kubarakora iki? Abari basanzwe batunze uwo mwuga baza babayeho gute? Hari ibintu byinshi leta yomanza ikitegurira, hanyuma natwe tugaheza tugashyira mu ngiro uwo mugambi tugoronokewe tubyumva kumwe.
Mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi umuyobozi mukuru ajejwe uburovyi ati ngingo ntirahagarara, habaye ikibazo cyo guhura kwa bashikiranganje bajeje ico gisata b'ibihugu bine bisangiye Tanganyika. Ndundu wayeza ati inama izokogwa ku buhinga bwa none abo bashikiranganje bashikirize ibyiyumviro. Inyuma y'iyo nama hazocafatwa ingingo icivamwo itegeko rizoshikirizwa abarobyi bose bo mu Burundi, Kongo iharanira intwaro rusangi, Tanzania na Zambia.
Cherive ndayishimiye radio ya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezweho na Eugene Mukamusi.
Kuva urukingo rwa mbere rwa malaria rutangiye kugeragezwa kugeza ku bikoresho bishya byo kubuza imibu gukwirakwira, urugamba mu guhangana na malaria ku isi ntirwigeze rucogora. Malaria ni indwara mbi cyane, rimwe na rimwe yica, iterwa n'agakoko ka Plasmodium. Ishami rya ONU ryita ku buzima WMS rigereranya ko mu wa 2020 abantu 1627 bishwe n'iyi ndwara ikwirakwizwa n'umubu, benshi muri abo bakaba bari abana bo muri Afurika. Kandi abantu babarirwa muri za miliyoni bandura malaria buri mwaka. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ibisubizo bishingiye ku buvumbuzi bushya ari urufunguzo mu gutera intambwe nshya kandi ifatika mu rugamba rukomeye rwo kurwanya malaria. Turahera muri Kenya, aho ubwandu bwa malaria bwagabanutse ku rugero rwa 50% birenga kuva mu myaka 10 ishize. Mu gihe Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu itangaza ingamba nshya zo kurandura malaria bitarenze umwaka wa 2030, OMS ubu irahamagarira ibihugu kongera ingufu mu bikorwa byo guhanga udushya mu guhangana n'iyi ndwara no kongera umuhate muri gahunda y'ikingira.
Kenya irimo gutera intambwe igaragara mu kurandura indwara ya malaria binyuze mu ishyirwa mu ngiro ry'ingamba nyinshi mu turere dutandukanye tw'igihugu. Muganga Omar Ahmedin, umuyobozi wa gahunda y'igihugu yo kurwanya malaria ikorera muri Minisiteri y'Ubuzima, Muganga Ahmedin avuga ko muri rusange igihugu cyagabanyije ubwandu bwa malaria ku kigero cya 50% kuva mu myaka 10 ishize, aho ubwo bwandu buri kuri 6% buvuye kuri 11% bwariho mu 2010.
El malaria elimination plan itatusaidia.
Iyi gahunda yo kurandura malaria izadufasha mu gushyiraho uburyo buzakurikizwa mu gukora ibishoboka kugira ngo tugabanye ubwandu bwa malaria muri izo ntara. Ya kabiri ni gahunda igamije guhindura imyumvire y'abaturage, ubwo bukaba ari uburyo tuzakoresha mu gufasha abaturage bacu kumenya byinshi kuri malaria ndetse n'uko bayirinda.
Muganga Diaro Abdulrahman uhagarariye ishami rya ONU ryita ku buzima OMS muri Kenya avuga ko Kenya ikwiye kongerera inkunga gahunda zo guhanga udushya mu rwego rwo gutanga ibikoresho bishya byo kurwanya malaria.
Byaba ari uburyo bwiza bwo kuvura, byaba ari ingamba zose zo gukumira, dukeneye gukora ibishoboka tukagura ikoreshwa ry'ibyo bikoresho tugakora ibishoboka ku buryo bigera kuri bose, cyane cyane ku banyantege nk'abana bari munsi y'imyaka 5, abagore batwite, mbese ku buryo bitagorana kubigeza ku baturage n'ibindi.
Ingamba zinyuranye zo gukumira zijyanye n'ibyo abaturage bakeneye zatumye habaho gutera intambwe ifatika mu kurwanya malaria, ariko amikoro agenda agabanuka, ashimangira ko hagikenewe gukora kurushaho.
Na kuna tena ile aina ya mozi inaitwa soak and dry.
Hari ubundi bwoko bwa mozi bwitwa soak and dry. Rero twakoze umuti wa soak and dry, ushira umuti mukeya mu ibasi y'amazi, hanyuma ukinika imyenda yawe ukayikuramo ukayanika. Iyo umuti wumukiyemo biha abaturage ubwirinzi bubuza imibu kubegera.
Nkuko bitangazwa n'umuryango nterankunga w'Abanyamerika USAID, Amerika itanga miliyoni 35 z'amadolari ku mishinga igamije kurwanya malaria.
Intara zifite umutwaro munini wa malaria nizo mu turere dukora ku biyaga, kandi kuri twe utwo tugeze ku bwandu zero, ibindi bice byose by'igihugu byaba bimeze neza.
Mu gihe isi yizihiza umunsi wo kurwanya malaria mu kwezi kwa kane, Kenya ivuga ko yateye intambwe mu kugabanya ubwandu bw'iyi ndwara kugera ku rugero rwa 6%. Mu kwezi gushize iki gihugu cyizihije ikoreshwa rya mbere ry'inkingo za malaria.
Malaria iguhangayikishije bingana iki, kandi ni buryo ki uyirinda? Ni utuhe dushya twahanzwe aho utuye hagamijwe gukumira cyangwa se kuvura malaria. Ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye muri Nigeria.
My concern with malaria.
Impungenge malaria inteye ni ikigero cy'impfu zayo kiri hejuru.
Malaria is something that is dangerous which we have to
Malaria ni indwara iteje akaga tugomba kwitondera hano muri Kano, ahari ibishanga byinshi birimo amazi menshi, amazi y'ibidendezi, kandi bishobora kororokeramo imibu cyane.
All my house covered with nets.
Iwanjye mu rugo dukoresha inzitiramubu ku buryo imibu itakwinjira mu muryango wanjye. Icya kabiri, iyo hari ugaragaje ikimenyetso cya malaria, nihutira mbere na mbere kugana umuganga undi hafi, hanyuma hashira umunsi umwe cyangwa ibiri nta mpinduka mbona, nkajyana urwaye ku bitaro.
So far, the preventive measures is maybe we use mosquito net.
Kugeza ubu, ingamba yo kuyikumira ni ukuryama mu nzitiramibu, kandi mu gihe nayirwaye, mu imiti gakondo nkamererwa neza, gusa nibwira ko ibyiza ari ukuyirinda. Ari byo gukoresha inzitiramibu.
Nkora ibishoboka ku buryo ahankikije ahora hasukuye kubera ko nasanze umwanda ushobora kuba indiri y'imibu nayo itera malaria.
Even in my area I can use nets. So or applying to my body like a supplement tracker. I'm not drinking herbal medicine about the malaria because herbal medicine cannot prevent malaria.
But catching of malaria disease, I never want to take.
Mu gihe mfashwe n'indwara ya malaria, sinshobora kunywa imiti gakondo nkunda kugura imiti y'Abongereza. Ikintu kibi kuri malaria muri Nigeria nuko unywa imiti ukivuza ariko nyuma y'igihe gitoya ukongera ukayirwara.
I prefer the medical procedure.
Mpitamo ubuvuzi bw'umuganga wabyigiye.
I don't use to herbal medicine because I don't know herbal medicine.
Sinkoresha imiti y'ibyatsi kubera ko ntazi niba imiti y'ibyatsi ivura malaria. Mpita ko kandi njya ku bitaro kubonana na muganga.
Profesori Hadidu Tinto ni umwarimu w'isomo ryerekeye imyororokere y'udukoko dutera indwara, akaba inzobere mu by'ubuzima ku isi, anabikoraho ubushakashatsi. Ni umwe mu mpuguke ziga ku rukingo rwa R21 muri Burkina Faso, aradusobanurira byinshi kuri uru rukingo.
Alors, en tant que chercheur, étant vraiment sur le terrain au quotidien,
nk'umushakashatsi ndi mu rwego rukorana buri munsi n'abaturage kubera ko ubushakashatsi bwacu tukorera mu bice by'ibyaro. Urugamba rwo kurwanya malaria rwashyizwemo ingufu nyinshi ndetse mu myaka ya vuba hashowemo imari nyinshi. Icyakora navuga ko ibyo bidahagije kubera ko iyo tugereranije n'izakoreshejwe kuri COVID, ubwo iki cyorezo cyadukaga twabonye ingano ya mikoro yashowe mu kwihutisha gahunda z'ubushakashatsi mu by'ukuri mu kuvumbura urukingo no gukumira icyorezo. Nibwira ko tudakwiye kwibagirwa ko malaria ikomeje kwica abantu 600,000 buri mwaka muri Afurika, umubare munini cyane. Nibyo rwose, hari ingufu nyinshi zashyizwemo ariko haracyari byinshi byo gukora. Urukingo rwa R21 twavuga ko rufite inkomoko kuri RTSS mu by'ukuri hifashishijwe utunyangingo tumwe, kandi mu bijyanye n'ibinyabuzima habayeho ubuvumbuzi bushya bwatumye R21 ibasha gutanga ubudahangarwa bwisumbuyeho, bivuze ko ishoboza umubiri gukanguka vuba no gukora abasirikare bakenewe kugira ngo babashe kurinda umubiri w'umuntu. Bitandukanye na RTSS mu cyiciro cya kabiri kigerageza ryo kwa muganga muri Burkina Faso, twerekanye ko R21 ishobora kurinda abantu ku rugero rwa 77%. Turi muri gahunda yo kwihutisha gahunda zo kwandikisha urukingo kubera ko twibwira ko dushingiye ku kuba RTSS ari urukingo rusa na R21, kandi no kuko byagenze kuri COVID-19 bitasaba gutegereza ko igerageza ry'icyiciro cya gatatu rirangira kugira ngo urukingo rubone guhabwa ibyangombwa birwemeza.
Urukingo rushya rwa malaria rwakozwe na kaminuza ya Oxford
rwemerewe gukoreshwa muri Ghana na Nigeria. Uru rukingo ruratanga icyizere mu rugamba rwo kurwanya iyi ndwara ikwirakwizwa n'umubu.
Urukingo ruzwi nka L21 Matrix M rwavumbuwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Oxford. Ubu rukorwa n'uruganda rukora imiti n'inkingo rwo mu Buhinde rwitwa Serum Institute of India. Rwagaragaje ibisubizo bitanga icyizere mu igeragezwa ry'ibanze ryakorewe ku bana 450.
Turakomeza gukurikirana kugira ngo hatabaho ingaruka mbi z'urukingo zigaragara bitinze, ari nako tumenya ngo urukingo rukomeza gukora mu gihe kingana iki. Bishobora kuba nka nyuma y'imyaka 3 cyangwa 4 hakenerwa indi dozi ishimangira.
Abashakashatsi bavuga ko urukingo rwa L21 Matrix M rukora kugirwa 77% mu kurinda malaria. Ishami rya Loni ryita ku buzima ntirirakangurira ku mugaragaro ikoreshwa ry'uru rukingo. Ibisubizo by'icyiciro cya 3 bikemagerageza arimo gukorerwa ku bana 408 mu bihugu bya Burkina Faso, Kenya, Mali na Tanzania bizatangazwa mu mezi ari imbere. Mu mwaka 2021 WMS yakanguriye ikoreshwa ry'urundi rukingo rwa malaria rwa RTSS rwakozwe n'uruganda rw'Abongereza rukora imiti rwitwa GSK.
Ibihugu byakorewemo igerageza byakingiye abana barenga 1,300,000 kuva ikingira ritangiye, kandi byagaragayemo igabanuka rya 1/3 umubare w'abana bashyirwa mu bitaro kubera malaria y'igikatu. Nyuma y'imyaka 2 kandi mu turere urukingo rwageragerejwemo hagaragaye igabanuka ringana n'10% ry'imfu z'abana bari mu kigero cy'imyaka cyemewe gukingirwa.
Ubushakashatsi bugaragaza ko urukingo rwa RTSS rukora ku kigero cya 60%, ariko ubudahangarwa rutanga bukagabanuka cyane uko igihe gishira, kabone niyo hatanzwe doze ishimangira. Urukingo rwa L21 Matrix M rushobora gukora kugeza ku kigero cya 75%. Abakurikiranira ibintu hafi bavuga ko ukwemeza urukingo kwa Ghana na Nigeria ari ibintu bidasanzwe mu gihe ibisubizo by'amagerageza ya nyuma yarwo bigitegerejwe.
Raporo nshya yasohowe n'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF igaragaza ko abana 67,000,000 hirya no hino ku isi bacikirije inkingo zimwe cyangwa zose mu nkingo zihoraho zagenewe abana kuva muri 2019 kugeza muri 2021. Ibihugu byo muri Afurika no muri Aziya y'Epfo nibyo bifite umubare munini w'abana badakingirwa byuzuye n'abadahabwa doze n'imwe y'inkingo. Ikigereranyo cyo muri Afurika y'Uburengerazuba niyo hagati kiragera ku bana 3,608,000. Ikomwa mu nkokora rya serivisi y'inkingo n'icyorezo cya COVID-19, intambara ndetse n'ingingimira mu kwitabira inkingo bibonwa nk'intandaro y'iki kibazo. Iyi raporo irakangurira za leta z'ibihugu gufata ingamba zirimo kugera byihutirwa ku bana bacikirije inkingo mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, ndetse no gushyira imbere gahunda yo gutera inkunga serivisi zikingira no guhanga udushya.
Akoze mugenzi wacu Jeanine Mukankusi n'abamufashije. Inshuti, mukomeje kudutega amatwi. Amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba n'aha tuyasoreje, ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma ku munsi nyafrika. Mbasigire African Queen. Just like the sun lights up the earth, he lights up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way. You changed my whole thing way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brighter scene. No ordinary thing, a supernatural being. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been, yeah. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, life, ooh, life.
beyond. You stand as one the outstanding one. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot